Et mira Dion, il jouit d'America. Kwa jamani kwa kwa shikiliza vigani ya vijaradio mkironi ya mkia Rwanda Murundi mtuko mbila kumi yongo miufi ya shatu eva kometeo chumini chenda luku metero miyongi viziri Murwanda mtuko mbila kuri FM jana kade ni viche vitatu mwushora no kudu kuikia kuri Facebook na YouTube kuri radio ya chuno kukiwanza chacho cha makuru wezi tatu wakavungu radio ya chovewa wakavungu com mwineza nchuti mwese na mwe ya kunzi viradio ishu jamanika mwikumu na Frederick Mwunikije ikaze mwese mkigani ilo mwisanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kugaruka ku ngingo inama mpuzamakungujeje umutekano yo kwigenekezo rya kane ry'uko kwezi kwa 12. Ingingo ivuga ko inama mpuzamakungujeje umutekano n'amahoro ku isi yasanzwe mu Burundi amahoro ariko aragarukwa kandi na leta yarafashe ingingo zo kuvavanura no kudahana. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho kandi inama mpuzamakungujeje umutekano iboneye ko imigambi ngenderwa ko yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari imigambi nyayo izotuma Burundi bwogorora amatora yabaye mu mutekano nkuko bishikirizwa mu rwandiko rw'inama mpuzamakungujeje umutekano n'amahoro ku isi ngo ni kimwe mu byatumye haba akizera ko kazoza keza kariho mu Burundi. Naho ibintu bitari bike byagiye mu buryo inama mpuzamakungujeje amahoro n'umutekano ku isi yasanze hakiri ibintu bitari bike bikwiye kunagurwa kugira ngo abarundi bashobore kurekuranira ubutungane bwigenge gusumba hanyuma n'ukwisha no kwizana kwa bamenyesha makuru n'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki gutera imbere. Urwandiko rwashyikirijwe n'inama mpuzamakungujeje umutekano rurashyira abona amakenga ku byerekeye ukutubahiriza agati y'akazi ka muntu maze inama mpuzamakungujeje umutekano igatera ka mu leta y'u Burundi kayisaba gufata nka nkama icyo kibazo. Muri rusange ariko inama mpuzamakungujeje umutekano n'amahoro ku isi yasanze ibintu bitari bike bimaze kunagurwa mu Burundi iraheza isaba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bitagiramo umutekano no guhagarika amaraporo yahora akorwa ku Burundi uko amezi atatu atashe. Iyo ngingo ivuga ko Burundi buzahora bwihwizwa mu rwego rw'ibindi bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Iyo ngingo ariko rero ntiyakiriwe kumwe n'abarundi bo mu mirwi itandukanye hamwe n'amashyirahamwe atandukanye. Hari abarundi bavuga kwishyirahamwe mpuzamakungu ryahemukiye abarundi mu gufata iyo ngingo mu gihe hari abandi bavuga ko iyo ngingo ije hageze kuko Burundi hari igihugu gitekaje kandi kirimo umwidegembyo. Mu kiganiro munsi agace munsi twatumiye abashingantahe babiri bazi neza ibyerekeye imigendanire hagati y'ibihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu kandi bagiye kudufasha mu gutegera neza isiguro iyo ngingo y'inama mpuzamakungujejwe umutekano. Turi kumwe na Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu i New York akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Muraho Ambasaderi Ndaruzaniye.
Mwaramutse neza Frederic, ndamukiza na Ambasaderi w'undi tuvugana tumenyeranye.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe kandi na Ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Muraho Ambasaderi Bizimana.
Ego me ndabaramukije, murakoze cyane. Ambasaderi Gamaliel ndabahawe umwirwe.
Mwiriwe neza mushinkahe, nagomba nsaba akanya gatoyi kugira ndabahoze ku ngingo mwasabye uko mu Burusiya mwasabye ba leta y'u Burusiya kwiheza ikibazo cy'abantu bapfira hariya. Mwarabuze abanyeshuri benshi batatu bakurikirana mu minsi mikeyi. Narumvise rero ko mwababaye niyo ni mwasabye ko aho muserukira bubafasha kugira umutekano w'abamuserukira usubire kugaruka.
Urego murakoze cyane murakoze cyane.
Ego Amerikare yo dutangurire kuri uyu ambassador ha Edouard Bizimana ngingo yishiramwe mpuza bakunga ikuru urundi ku bihugu birimo umutekano muke mwayakiriye gute.
Urego murakoze cyane jewe ndi mu Barundi ngira ngo batari bake bakiyo ngingo neza kuko ni ngingo twari twiteze kuva kera twagumye abantu babisaba ko u Burundi bwoba kuri urutonde kuko nta muzi ugararwa ari buteke cyari gutuma buguma rutonde ngira ngo kandi byarerekanye neza yuko akamo katewe n'umukuru w'igihugu yarabivuze yarabisubiyemo arabisaba mu nama igira 75 y'umuryango mpuzamakungu ONU hama rero ngira ngo byo twagumye tuvuga tuvuga yuko u Burundi atangorane buteye amakungu yotuma bija kuri iyo kuri urwo rutonde ngira barasabye barabyumva barabona yuko harimo kuri ngira ngo
Mweho ambasadori gamariye ndaruzaniye yungi ngomwa kiri ute
Mwrakoze chane ila mbaze mbuge inge ningi ngo ipata njiyo nibazako abantu bafatiye ku buryo batezuri Burundi suya kuronka kuja kurutonde rwa inama ishinzwe umutekano mu isi uko amezi atatu aheze ariko siporo ivuga u Burundi kazohoriza hamwe n'iyindi raporo nayo nyine iza kenshi ku mutekano uri mu bihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini ni ingingo rero ivuga uburyo ibiri Burundi bishikiriza inama y'umutekano ya ONU upfama amezi atatu yahora asabwa raporo babireke hanyuma raporo ivuga ibiri Burundi izohoriza hamwe n'iyindi raporo igira inama y'ibihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini hariho niwase rero nibaza yuko ikibazo cy'u Burundi avuye ku rutonde na gatoya ari koko bihweje uburyo amatora yagenze neza
muravuze ko u Burundi butavuye ku rutonde w'ibintu ishami mpuzamakungu ryihweza ariko nk'uko twabivuze mu ntango u Burundi bwavuye ku rutonde rwahora ko uko mu mezi atatu ishyirahamwe ONU yahora ririnda kugira amaraporo ku kuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu
yego cyane ko borohereza u Burundi ubu kugira bushobore gukora neza hamwe na ONU ifashanye n'izindi nzego zo muri Afurika n'ahandi ngene u Burundi bwogira amahoro kukoroheza ni byiza cyane rwose inyungu wo byanga
Ego mei, tukaruti kuni mwebi ambasador Bizimana, iyo ngingo muiha insiguro ihe koni ngingo ifashwe mu gihe abarundi batari bake bavuga ko hatari bagira ko ingingo hiyo ifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bwanyu insiguro y'iyo ngingo ni iyihe
insiguro y'iyo ngingo ni uko inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yararabye neza gushyira u Burundi ngira ngo hamwe n'ibihugu biteye umudugararo ku isi cyangwa birimo ingorane nyinshi ngira ngo murazi biba mu buce bumwe bumwe nka muri Afurika y'uburaruko icyo cyitwa Sahel karaba neza mu bindi bice ngira ngo nta muntu yobyegeranya hamwe n'u Burundi ngo ije kuri aho ibihabera biteye ubwoba cyane rwose kandi bihagaritse imbaraga ku buryo rero ngombwa ngo u Burundi naho bubashyira kandi no muri ibyo bihugu mba ntaki nta gihugu bashyizemo ngo kije kuri urwo rutonde kandi urazi ibihabera ari ibintu bitameze neza cyane kandi no mu bindi bihugu uravye ama rero barabonye ko bano kurenganya u Burundi uravye kuva 2015 kugeza iki gihe uravye ibintu byabaye mu Burundi ibirangurwa baravuza ati by'amatora yagenze neza bose bagashima umutekano mu Burundi uragaruka hanyuma n'utwigoro twinshi bwo gushakira kugira ngo igihugu kimere neza abantu batekanirwe no mu byabo ibyo rero ngira ngo babirabye bose bagashyira ku munzani bavuze bati aba bantu niko bandanya tubagumiza kuri urwo rutonde rw'amezi atatu kandi urumva binatuma umubano n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi hamwe na shajiri ucumera neza hanyuma n'utugorane twari tuhari kugira ngo umuryango imiryango ikuguruka kugira ngo batuganire batore ibishu n'ibibazo byaba bihari
Ambasaderi Gamaliye ndaruzaniye iyo ngingo ifashwe mu gihe hari amashyirahamwe ni agateka kazi ya muntu atari make mu gihe y'Abarundi bari mu migambwe itari mike cyane cyane itavuga rumwe na leta yahuritira kandi ivuga ko mu Burundi ibintu bimeze nabi cyane rwose gusumba bwanyu ni kuki iyo ngingo yafashwe muri iki gihe insiguro muriha ni
nagira tuvangure imirimo ibiri ya UNIDASA muri cyo kibazo inama kinzwe amahoro n'umutekano ku isi le conseil de securite ni inama ya ONU ni inama nkuru yo muri ONU kuva 2025 ishinzwe kubungabunga amahoro umutekano ku isi yose niyo turiko turavuga hakaba n'inama ya ONU ishinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu ku isi niyo mumva yamigira inama uko umwaka utashe mbere yahaguye ishinga n'umurwi usuzuma ingene idateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uriho umaze imyaka indi ya raporo
mwihweje ivyashikirijwe n'ako kanama kishiramwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazi na muntu ku vyerekeye Burundi eka niyo ngingo ifashwe yaho ntihariho ubudasa vyo boba bita mu gifaransa nka contradiction
abana gatoye iyo nama ishinzwe umutekano yarihweje ingene amatora yagenze kandi karonka umukuru w'igihugu mushasha nta midugararo myinshi y'umurengera yabaye hariho umugambwe mukuru umwe witwaye uvuga yuko warenganijwe inzego z'ubutungane mu Burundi zibishinzwe zirabisuzuma bemeza ko perezida ariho yasinye muri icyo kiringo rero amatora yarabaye haba perezida mushasha sinibaza ko ayo kondeze na gatoyi nibyo yemeza hanyuma igasaba yuko ishima ibyo igashima yuko iraporo y'amezi atatu kumbure yoba irabangira raporo ikazohoriza hamwe n'izindi za afurika yo hagati n'ibiyaga binini igasaba leta y'u Burundi yo gufashanya na ONU kugira ingorane zitari zike Burundi buhanzwemo zibuvemo iyo nama rero ntizishinzwe ihamagara leta y'u Burundi gukorana na ONU kugira bahangane n'ibyo bihanze igihugu u Burundi rero cyahindutse ubu haje perezida mushasha asa n'uko yugurutse gusumba uwahoraho akagira amanama n'abo bantu yarakiriye intumwa za ONU ziza mu gihugu zirongowe n'abantu bo hejuru icyegera cy'umukuru wa ONU ashinze afurika hamwe n'intumwa yiwe special mu bihugu bya afurika yo hagati n'ibiyaga binini iyo nama yarabaye ahura n'abantu benshi Burundi mu butegetsi irahura n'abantu benshi international bakorera i Burundi irahura n'abandi akter nimwashaka babashinzwe politiki mu bihugu b'abarundi niho yaronka raporo rero ashikiriza iyo nama yari yamutumye mu minsi
egome ambassadeur Edouard Bizimana mwihweje iyo ngingo murabona ko wa murwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu jeje bagateka kazi na muntu ukwiye kubandanya ibikorwa byayo mu Burundi
barabikuze kuva kera yuko ujya murwi kugira ngo umuntu arabye ingene amaraporo yabo hari aho umuntu yibaza aranibaza ibyo bandika iyo babikura kuko urumva rimwe bose barazi yuko umugwiziigere uja mu Burundi ukorera ibintu byo kumatelefone canke ntawe uzi yukura ibyo wandika mugabo nibaza yuko abarundi baramaze kuvuga aho bahagaze kuri uwo mugwi
ariko uyo murwi
ntakibanza ufite
ariko nuko wimwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
oya urumva ahubwo ikibazo nyamukuru ni uko ibyo bandika ibibazo byo bikura hanyuma ugasanga ibifashe ntibihuye n'ibiba mu gihugu kuko uko babivuga bo n'ubu niko bakibandanya bavuga ngira ngo nta kintu na kimwe kimeze neza Burundi barigira bavuga je ntacyo ndabona mwanya wose iyo bariko baravuza amaruru ngo ibintu biracika marabonye n'igihe iki kiza cya coronavirus cyatangura ibyo banditse amaraporo banditse ni ukuri ngira ngo bobo icyo bashaka ni uko nyine bifuza ko Burundi bwo zingama kabisa kugira ngo babandanye baronka akazi kabo uwo murwi nibaza ko ngira ngo nawe nyine uzokwirishyira abandi ukabibuza imukaje ubuntu ukagira amaraporo agororotse erega ibyo kuvuga ko hari ibindi bintu byo kwigwa mu Burundi bikeneye gutosorwa birahari birahari ni gaco gisoma rero n'igihugu cyemeye yuko cyoza kiraganira n'abandi kugira ngo batorere inyishu ibyo bibazo bito bito hari ibibazo by'iterambere hari ibibazo bijyanye n'ubutunzi ibibazo bijyanye n'iki kiza cya coronavirus murumva ibyo byose bisaba ko abantu boja hamwe bakaganira bagafashanya uwo murwi nawo nibaza ko uzohava ufata inzira ukaja ku murongo ugakora akazi wategereje gukora ibyo nabyo niyo abarundi babona ko abo bantu bariko bakora ibintu byo kwa igihugu kugira ngo nabo nyine bazoganira marabonye n'umugwi ikimugwibihugu bivuga igifaransa nabo nyine ko nabonye bagarutse ku murongo bakavuga bati Burundi ibihano byafatiwe birahuyeho ngira ngo n'abandi basoza ku murongo bafatiriza ko bitago kore ibyubaka tubonye bakora ibyubaka bubaha bigenerwa abanyagihugu badacokora Barundi babubahiriza ngira ngo nta kizomuza ko nabo nyene umuntu yohava arabi nyene ibintu bishobora kuza mu buryo
bakaganira
bagakora
kandi icyo kibazo tukibaze ambasaderi wa Gamaliel ndaruzaniye
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
uyo murwi w'ishami nk'amakungu cyangwa wagatera kazi ya muntu urakwiye kubandanya ukora imirimo yawo muri iki gihe ishamwe mpuzamakungu ivuga ko amahoro n'umutekano biko byagaruka mu Burundi
murantunga muhava musaba ikibazo mutari mambari uwo murwi washinzwe n'inama nkuru ya ONU ishinzwe kubahiriza agatanga kazi na mugwi wifi uwo mugwi rero afise itegeko ryawongeye manda y'umwaka wose simbona ingene uzohagarika uzobandanya ahubwo nibaza yuko kumbure ku Burundi buriko buruguruka bo hava mu bari kure bakinjira kugira babaze babone ibyo barondera bavuga ibyabaye mu gihugu uko barondera kubaka ntinuvuga rero iyo raporo ku siyo mbise ariko turavuga raporo ya Conseil de sécurité de l'ONU yasanze leta y'u Burundi sinzi ko tuvuga raporo imwe rero
iyo ni imwe mugabo n'ikibazo kijanye n'ibibazo twako turavuga igihe twavuga ko hashobora kuba hariho ubudasa ku byerekeye iyo ngingo ya ONU eka n'iyo murwi ubandanya ibikorwa bya mu Burundi urumva nibazo bijanye reka ariko reka tugaruka kuri ambassadeur Edouard Bizimana agira icavuze ku mashirahamwe nkuko twabivuze mu ntango hari amashirahamwe ikana abantu mu Burundi basa bamwe biyamiriza iyo ngingo yawe ni abandi nabo basa n'abayishigikiye ndashaka cyane cyane mutubwire ku bwanyu muvuge iki ku mashirahamwe avuga ko eka mu gufata iyo ngingo ishyamwe ONU ititayeho cyane rwose ikibazo cy'agateka kazamuntu
bwo nibaza ko ngira ngo ubora aba bavuga akaraba ingene bangana akaraba n'ibyiyumviro batanga ngira ngo yohava akura mu cigwa kuko murabona kuva ngira ngo Uburundi bwikukira kugeza n'ubu hariho abantu bakigira banezerwa yuko igihugu coba mu mutekano hanyuma n'ikintu cera bakacita cirabura nukuri nibaza ko abavuga ko ONU yihenze nibaza ko bafise ukuri kuko nibaza ko yafashe umwanya ukwiye ugakurikirana ibigwa mu Burundi ukaraba utwigoro abarundi bagira ngira ngo ntikuvuga ko ariyo yihenze ahubwo abariko baravuga ko yahemukiye
abarundi ariko barihenda ambasaderi Gabriel ndaruzaniye hariho amashirahamwe n'abarundi batari bake ikabiyamirije iyo ngingo ya ONU bakavuga ko ONU ititayeho agateka kazi ya muntu ivyo mwebwe mubivuga kwi
nagira mvuge gatoyi mu gifaransa ivyo iyo ngingo ya Conseil de sécurité yasavye leta y'u Burundi la déclaration appelle la fin des violences des droits de l'homme appelle à veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme soient tenus responsables. Le gouvernement appelle le gouvernement à coopérer avec l'ONU pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Mu Kirundi, il y a ijambo rya Conseil de sécurité risaba leta y'u Burundi ko yogerageza yaheza ikabuza ko guhohotera akateka kazi na muntu kabandanya mu gihugu. Karaba yuko abagirizwa igihohoterwa bashize imbere y'ubutungane igasaba leta ko yokorana nawo ni kugira ngo ibyo byose bigoye bihanze byoronke inyishu mu nama n'ingingo ye nibaza yuko ibyo Conseil de sécurité ahigeza nize yasabye abandi bashinzwe kugiriza enquete bazoyiha raporo mu nyuma n'ingene zagenze icyo gituma rero leta yokorana nabo kuko impera n'imperuka bazumikira raporo inama ngo y'umutekano yokwisha nito nuvuga jewe nokebura kuko barinza bisaba byanze gutya nibaza ko bizari kwiheza kiriho kiraba bakadukandika ibyabaye ntazo no sino frahubwo no munsi ngo barabeta ndi babeta
Mwihweje ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ibimaze kurangurwa nkuko ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuga mu Burundi murabona ko ayo mashyirahamwe cyangwa abo bantu bavuga ko ibintu bimeze nabi kurusha boba bafise ukuri
abo cyono bahanura nuko uwemeza ko ari byo iyo bitangira ibyemezo utabitangiye ibyemezo rero sinoshobora kuvuga kubeshya no kutabeshya ibyo rero baba muri leta baba bakavuga kuvuga rimwe sinabikunda baza basi vindi vyiyumviro bitari kumi n'ivya leta nibaza yuko umwe wese icyo vuga yokegira icemezo utabigira icemezo rero uri kubatera umudugaro mu gihugu ivyo rero mubihakana jewe ubu naho sinovyemeza kandi kuko sindabigirira ivyemezo ivyo bavuga
Ambasaderi Edouard Bizimana hariho rero nkuko twabivuze n'andi mashyirahamwe n'imirwi ishima cyane rwose iyo ngingo bamwe muri bo bakaba basa n'ababiyamiriza eka n'abanegura bakasa n'abakora ku itama abantu bari bashigikiye ko ibihano bibandanya ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryo gumiza ku rutonde Burundi abo bo bavuga ko iki
oya je nibaza ko ari uburenganzira bwabo bwo gushima hanyuma ariko nibaza ko atabyo gukora ku itama byoba kuko nta kamaro kuko iyo ngingo iheshe iteka u Burundi gaheshe iteka abarundi bose naho hari atabyo hari ibyo boba batumvikana ko hari byinshi bahurije ko birahuza kuba ari abarundi byonyine basanga Burundi icyo kintu ni ikintu gikuru cyane cyobahuza hanyuma ngira ngo abashimye n'abatashimye boja hamwe bakavugana bakaraba bati none rero uvuga ko utashimye kubera ikiri nawe ukavuga icyatumye ashima mugabo ntibibe isoko yo kutumvika cyangwa kubiganira nabi niba kwa icyo bitanga hanyuma ngira ngo hari ikindi kintu umuntu yovuga urazi ingene hari impunzi nyinshi ziriko zirataha namye mbona uno munsi bavuga ko hari impunzi zizova mu Buganda zizoza n'indege zozo abandi mu Rwanda mu makambi atandukanye sinibaza ko nk'ari abantu baba bariko barataha babona ko mu Burundi umutekano ntabwo ukwiriye arico gituma rero mvuga nti inama yawe ishinzwe umutekano yabonye yuko hariho ibimenyetso byinshi yuko igihugu cy'u Burundi kirimo umutekano kandi kitobananya kiba kuri urwo rutonde rw'amezi atatu rwari rusanzweko
ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nk'uko na bibaje ambasaderi Bizimana hari n'andi mashyirahamwe n'abarundi eka bashimye cyane rwose iyo ngingo ariko ugasanga kenshi na kenshi hariho n'abafata iyindi ngingo yo kunegura eka no gukora ku itama abandi bari bashigiye ku iyo ngingo itofatwa abo barundi cyangwa amashyirahamwe muyavuga ku iki
rero nibaza yuko utagisha avuga asanga gukora ku itama uwo bariko baraganira bose n'abarundi bari hamwe iyo ngingo y'inama nkuru ishinzwe umutekano mu isi yerekeye abarundi bose n'aba bari muri guverinoma cyangwa ahandi turi abarundi igomba gufasha abarundi kugarura amahoro n'umutekano igomba gufasha abarundi gusubira kugira imigambi y'iterambere hamwe n'abafasha ku isi sinumva uwogaya icyo kintu yaba utavuga na leta cyangwa leta yogaya ko inama nkuru ya ONU ibafasha gushyira hamwe kugira amahoro agaruke umutekano utere imbere hanyuma iterambere risubire kuzamuka sinumva neza kiretse niba batasomye iyo raporo benshi basoma kiti cyangwa icyo bumvise mu iradiyo muri leta cyangwa ahandi kamenya n'iyo raporo nosaba abantu bose bashinzwe ikintu mu gihugu ko bosoma neza iyo desiziyo yatanzwe kugira bategere icyo isaba abarundi ibasaba kuri inama kugira amahoro agaruke kugira umutekano ukomere mu gihugu kugira iterambere risubire mu nzira yahoramo kera imfashanyo y'u Burundi igaruke mu nzira nk'uko yahoraho sinibaza rero yuko ntawatsinze n'utatsinzwe n'abarundi tuzotsinzwa amahoro atabonetse nosaba rero yuko mu migambwe yose usaba raporo aho yandika iranditse bayisome baje kuyisoma ibwira abantu babo hama basaba icyo bokora kugira ngo korere hamwe na leta iriho turondere umutekano mu gihugu turondere amahoro turondere ingene iterambere ryugaruka n'izindi nama ibasaba sinumva igituma bobipfa bokorera ku itama kuko amahoro atabonetse abarundi gufatwe sinibaza no ko kwitamo imice ngo haraba bashima n'abahakana kumbure ntibategereye neza ibyarize nibaza ko benshi batabizo
muravuze ikibazo gihamba cyane rwose ambasaderi Edouard Bizimana na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye muhuriye ko cyane rwose ko ari abashima iyo ngingo abenegura bose ubwa mbere na mbere barero kwikuraba ikintu coteza imbere abarundi eka abarundi bose bakaja hamwe bagakorera hamwe kugira ngo amahoro n'iterambere biboneke ibyo bintu rero n'ibintu byagiye bibonekeza ko bitakunda gushika mu Burundi ku bwanyu ico bagitera iyo nyifato mu Burundi ni ikihe ambasaderi Edouard Bizimana
ubwo niba yuko ikibitera cyane cyane ni cy'umuntu aba yari yiteze kuzokura ngo iyi cyangwa iriya harabayibwira bati Burundi ko guma kuri urwo rutonde natwe turonka ibyo tuvuga cyangwa tukaronka ingene tubandanya bwa nabo Burundi cyangwa ama imigambi yacu tuyunguruza kugira ngo impera n'imperuka bashike ku byo barondera ku nyungu za politike cyane cyane mugabo nibaza yuko batari bashize imbere inyungu zabo bwite atari inyungu z'abanyagihugu kuko ingingo nk'iyo iratesha urubwa igihugu iratesha iteka igihugu irafise ingaruka ku bijanye n'ubutunzi kuko abantu baba bwizatunga ntibashobora kuja mu inama yabo nivuga yuko atamutekano urimwo urumva ndibifise ingaruka nyinshi mbi ku gihugu ukimerewe nabi tuvuga kugira ngo twerekane yuko abo bantu batari bakwiye kuba bari ku butegetsi hama natwe bone kubuja ko nibyo nibaza cyane cyane ni inyungu za politiki abantu baba barondera ariko badashize imbere inyungu z'abanyagihugu
ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye kuva Burundi bwikuki harabonetse ibintu byo kudashaka kuja hamwe kw'abarundi nk'uko muri komunatire akamo ko abarundi akwiye kuja hamwe ikaba gakorera hamwe bagakorera hamwe kugira ngo amahoro n'iterambere biboneke iyo nyifato rero yarabonetse kuva kera ku bwanyu iyo nyifato iva kuki
kugira ngo udategere icyo barondera kuko iyo twifurije amahoro mu gihugu abanyu nawe ntayubwira iyo abana b'uwundi batagira amahoro mu kibano n'abawe ntayo bagira uko baba hamwe muri politiki rero cyangwa ikintu twazeho mu Burundi yuko abadasangiye imigambwe ari abanzi haba namba abadasangiye umugambwe bahiganishwa ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu ntibahiganishwa ibyiyumviro byo kurimburana ibyo rero nibara abarundi kwe kubivamwo abashinga imigambwe muhiganisha ibyiyumviro musaba amajwi y'abanyagihugu kubera ibyo mwababwiye muzo bakorera babatore nimwakora nabi babagaye batore akurikira imigambwe rero irwana imigambwe ihiganishwa iziyumviro z'iterambere ry'igihugu yemerera abandi hanyuma rero umuntu yaserukiye iziyumviro abanyagihugu bashimwe niwe ashigwa imbere igihe agiye imbere rero nta kindi zabasigaye barakorana kumbura kakira bya byo byabo byiza bimwe ati ndabishyire muri porogaramu mumfashe tubandane na rimwe mwavuga gushaka ku yandi matora imigambwe rero si y'abantana imigambwe ni iy'abahiganirwa guteza imbere igihugu si iy'abahiganirwa kurimburana ibyo rero ni usaba cyane yuko abanyabigambo muzigisha abo muri kumwe uwo mu wundi mugambwe nimuteganye imitego murushanya imigambi y'iterambere sizi ko nusigura nomara umunsi wose abatavugwa nyuma na leta si abansi ba leta haba namba bigize abansi ba leta ntibabice n'abantu bategerezwa kuzana imigambi ifasha leta gutera imbere leta nayo ishobora gukiniza ngo ihonyore ku migambi itahora yatsinzwe kuko yayirujije imigambi ahubwo yobibandanya kubarusha imigambi kuko iziguma itogwa matora akurikira numva rero igene tunigana turimburana bacana amazoti icyo ni ikintu cy'indwara yateye kitari muri politiki kiri mu gusambura igihugu kandi kenshi babisambura batabizi ngo kumbure hariyo terambere hariyo inyungu kumbure uno munsi ronka amahera makeya y'umugabo ntazogera hayarira amahoro atabonetse mu gihugu saba rero ibyo bivaho bahiganirwa guteza imbere igihugu bakarushanya ibyiyumviro ubwo bashima uwa mbere uno munsi agatorwa ntikibuza ko udatorwa mu itora rikurikira bitagenze gutyo politiki ni mbi
muri sanga muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ivyo ni vyimbiro vyiza cane gose vyubaka, ariko ambassadeur Edouard Bizimana hokorwa iki kugira ngo ivyo bintu byose muri kumurashikiriza izo mpanuro nziza z'uko abarundi bakwiye atari imigambwe imwe atari abansi ku butegetsi bwose bwoca mu matora imigambwe eka n'abatsinzwe ntibacinyizwe kugira ngo ivyo byose bihinduke hokorwa iki? Hariho guhindura ivyiyumviro, guhindura imico, guhindura huko wiki huya ngo izazio sivishike murundi urundi uze bugafata inzari terambile ambasadere Bizimana
ni wazako ijoko kwa harijo mabuze abantu kumba yuko igihugu harika barundi bose kandi niwe safisuru hara ni terambile jacho mkushikiki umutekano mkubitezi imbere hanyuma akibanda chane chane kuri ijo yugu tezi nukubifasha ni hibanda kubisa ambura kuko abarundi hari mu basarata ari yuko kugira ngo ugire icuma ry'igihugu ari kuba uri ku butegetsi cyangwa gufata ubutegetsi jewe nibaza yuko umuntu wese urashobora guterera ukoranye n'abari ku butegetsi icyo gihe ubu mugaterera ibyiyumviro mugaterera ibikorwa mugabo abitekereza ati rero igihugu kubiteza imbere mbanze gufata ubutegetsi. Ibyo nibaza ko ari ikintu abarundi dukwiye kumenya yuko atari byo, ko hari uburyo bwo gufasha igihugu kubiteza imbere utabanje kwitembagaza. Ibyo rero nibaza ko ari ni porogaramu nini, ni nyinshi no guhindura inyifato no guhindura ingendo no guhindura ibyiyumviro abantu bakumva yuko baterezwa kubana mu gihugu bose bakati ibya neza kuko ugiye gutwara igihugu cy'umunyota ntacyo uzomarira igihugu na wewe ntacyo bizogufasha mugabo utwaye igihugu kimeze neza nabo wavuze uti hari icyo naratereye agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu kimere neza gitere imbere nibaza ko nawe uwo bishyira kandi nacyo nakorohera.
Ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye imico eka inyifato eka filozofi y'abarundi muri rusange baba bari ku butegetsi cyangwa bari batavuga rumwe na leta no muri iki gihe hariho abamaze gutangaza ko eka bategerezwa gufata ubutegetsi bagakura leta ku nguvu huko guki kugira ngo abarundi bafate ya nzira mwavuga ngenderwa ko yotuma urundi butera imbere. Ikintu cyo kokorwa ni iki? Changement de mentalité, paradigm shift huko guki?
Nagira nicyo cyo kibazo kuraba mu byo inama nkuru y'umutekano yasabye leta n'abarundi guteza imbere ukunywanisha abarundi reconciliation nationale, guteza imbere gutsimbataza amahoro la consolidation de la paix, guteza imbere la cohesion sociale imigenderanire y'abanyagihugu kuyikomeza, guteza imbere iterambere ry'abanyagihugu development socio-economique n'ibindi, kubahiriza te akazi na muntu na leta ishingiye ku mategeko. Mu nyuma ibasaba ibintu bitatu: gufashanya, necessité de discussion entre les acteurs internationaux gouvernementaux sur le prix de l'assistance financière technique, leta yugurukire kujya inama n'abafasha bampuzamakungu kugira ngo iterambere rishigikirwe mu buhinga no mu mfashanyo y'amafaranga, gufasha ya commission de son consolidation de la paix ya ONU ikorane na ONU ikorane na Union Africaine ni na karere bafasha Burundi gushikira amahoro no kumvikanisha Abarundi hamwe n'iterambere ryamba. Basaba yuko ONU na OUA n'abafasha bo mu karere hamwe n'abashyigikiye akorodi Arusha bofasha Burundi gusubira kuraba ingene boshyira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha. Abona konseye de sekirite yereka inzira Abarundi simbona ko tamurundi iyo yumvise atayumviye naho nziza yo kwishyura ati iki kirante yamanga tubiriramwo mugabo ntibyondanze ibi rero basaba abandi nibaza ko abarundi babyumva nosaba rero yuko basoma neza iziyo nama yasanze igihugu yasabye abarundi yasanze guverinema ngashimira cyane cyane yuko umukuru w'igihugu aguma yugurura yakira abantu yumviriza nibaza gukumbure ibadusaba bizahava bishika izo nizo nibaza yuko nuvuga tubibwiwe n'abandi ariko twarize na kubiyibwira izo batubwiye nizo ziwacu twabigize na kera kenshi nibasubire basubize umutima hamwe abarundi bahagarare bajya inama ingene bava mu bibazo barimo barabe ingene bajya inama iteze imbere igihugu c'est le dialogue qu'on réclame c'est le dialogue qu'on recommande nibaza yuko le dialogue niyo yonyene ifasha kumviriza ibibiro by'umwe n'uwundi hama mugafundika ibyo mudafunditse mukabibika ibyo mufunditse mukabikora
egoibyo
rero baza nafe ariko twubigira kandi kuzami na keya
ego tugarutse kuri iyo ngingo nyene inama mpuzamakungu ijeje umutekano hari abarundi benshi bavuga ko badategera ukuntu uburundi bwaheruka gusaba ko ibiro vy'iyo ishirahamwe mpuzamakungu mu Burundi vyugarwa hanyuma ishirahamwe ONU ikaca ahubwo kuri Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke hariho abantu benshi bibaza ko batumva neza ingene ivyo bintu vyagenze murashaka kuduha umuco ambasaderi Edouard Bizimana
ego nagomba mvuge yuko ivyo biro ingene vyagiyeho nukaba icatumye bijaho hanyuma umuntu akaraba aho tugeze ubu ko izo mvo zatumye bijaho ivyo biro zoba zico gihengira ngo boca bihinyisha hanyuma ikindi naco ibyo biro vyugawe kuvuga yuko ONU n'Uburundi ahandi bashobora guhurira cyangwa bashobora kuhaba cyangwa ukundi bashobora kuza baraganira kugira ngo batere baje imbere nibaza yuko ata kintu kinini cyane kitobuza yuko inama y'umutekano ya Nations Unies ifata iyo ngingo yafashe kuko nibaza ko imiryango yuguruye ngira ngo bashatse kuganira ibibazo buri ngene babigenza hanyuma igihugu cy'Uburundi cyaravuze yuko ubu cibanda cyane kigomba kwibanda cyane mu bintu bijyanye n'iterambere bijyanye n'ujya mugambi w'iterambere cyashize imbere nibaza yuko batugaye imiryango ibiganiro bizobandanya bazorondera ku bundi buryo baganira kuko n'ubu baguma baganira murabona abantu bonesho ndi bagenda amadelegasiyo aje Burundi bakaganira hanyuma n'abarundi nibaza yuko ibyo atashobizo batwara imigenderanire yimeze neza igandanije itera imbere nibaza ko twe tuzokunguka ari ishyirahamwe mpuzamakungu ari abarundi twese tuzohagira akunguko
igome ambasaderi Gamayenda uzaniye namwe ndabaze icyo kibazo iyo ngingo yashikirijwe mu gihe abantu benshi batari biteze ko iyo ngingo nk'iyo yoshikirizwa cyane cyane nyuma yaho leta y'u Burundi itangarije reka ibwiriye ishyirahamwe mpuzamakungu ko ibiro vyayo mu Burundi bitagikenewe aho mwe bimuhabwa ko
sinzi ko makurikiye ONU yama ishyira imbere kumvikana no kuvugana raporo ya Secretary General yabaye itariki 3 z'ukwezi kw'11 yari yasabwe na Conseil de Securite niyo yashikirije yuko amatora yagenze neza sa Perezida mushasha kandi akaba ubwerekiwe yuko Burundi ugomba kuvugana na ONU ahejeje gushyira iyo raporo hakurikiye noti verbali ivuye i Burundi isaba kuvuga ivyo biro niyo muriko muravuga ariko ntiyavugiye hejuru yasubiye gutuma uwari mu bari bamwe babiri bari barongoye inama ya mbere kuri mukuru w'igihugu mushyantahe angoye speciale muri Afrique centrale grala yasubiye i Burundi kuri mukuru w'igihugu nibaza ko ivyo bavuganye bisa n'uko byaronse inyishu kuko muri declaration bavuga yuko bariko baravugana ingene ivyo biro vyokora gushika mu mwaka uza hanyuma bashinge ingene rero mu nyuma yaho uburyo zogomba gukorana na ONU vyose umubikano nibaza ko vyabaye vyo baratuma intumwa bararonka ishu nibaza yuko idekarasiyo yaje muri ico kiringo ironse iyo nyishu naco gituma bivuga yuko ivyo biro bizogomba bikora baje inama gushika simbona neza itariki bashinze mugabo ni mu 2021 ivyo rero nibaza yuko hazoguma umwumvikano igikomeye nukumvikana ntibuterane imirayumvira mu rugo nukumvikana mukavugana niyo nzira bagiyemo na ONU ninziza rero ko nibaza ni nako inama ya ONU y'umutekano yavyemeje hanyuma rero mu mwaka uza kanzinane bazavugana rero ngene ya migenderanire bazoba bamaze imyaka baharira barara ingene bosubira gufasha Burundi mu vy'amafaranga n'ubuhinga bw'abakozi mu gutera imbere komeza amahoro mu gihugu n'umwumvikano ngira ngo bashize imbere kumvikana ONU yatumye yantuma isubira Burundi nibaza ko nyinshi bayironse kandi yanditse muri deklarasiyo.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Iko mwa afuze ikibazo gihambaye cyane gose nkuko twavuze kandi tukabisubiramo Burundi bwa maburi mu ndyane za politike uramaze imyaka itari mike uri muri zo ndyane eka abarundi ko mwabivuze barafata inkingo kenshi na kenshi eka bagasoma ibintu ukutari kumwe bivuye cyane cyane kumwe wese ashira inyungu imbere ziwe harageze ku Burundi utere imbere harageze ku Burundi eka burangwamo amahoro atari amahoro amara gihe itoye cyane rwose ambasaderi Edouard Bizimana abarundi bakora iki muri rusange turetse abanyapolitiki gusa kugira ngo iterambere n'umutima wo gukunda igihugu bisasagare mu barundi bose.
Je nibaza yuko ibihe twaciyemo kuva Burundi byikukira abarundi twategezwa kuba twarabukuyemo cirwa gikomeye cyane kugira ngo ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge. N'ubu rero nibaza ko aricyo umuntu yovuga atari cyo twahombye ntacyo twungutse muri izo ndyane, hanyuma murabona ibihugu bitagize ingorane nk'izo bigeze kure cyane mu iterambere reka mbere no mu bijyanye n'intwaro rusange ya demokarasi bigeze kure. Nicyo gituma rero abarundi natwe kukwita gashi turabona yuko izo ndyane atacyo zidufasha, kandi umwe wese afite icyo aterera mu kubaka igihugu mu kwiteza imbere hanyuma bashira imbere inama n'ingingo cyo twumvikanye tukabikora, hanyuma tukagwanisha cyane cyane ibyiyumviro byubaka by'iterambere abagiye mu mihiganwa abarundi bakabaha imigambi, iyo migambi nayo ikaba ariyo batora, hanyuma uwutowe agatwarira bose agateza imbere bose, uwudatowe nawe akabangira akashyiramo imigambi yiwe akayinonosora akayisigurira abanyagihugu bayishimye bakamutora batamutoye naho akareka uwatowe agakora akanamufasha mbere akamufasha bakateza imbere igihugu kuko nibyo biteza iteka igihugu indyane ntacyo zungura.
Ambasaderi Gamaliel, ndaruzaniye ikintu abarundi bo babarakuye mu bintu byose byagiye byasubiza inyuma Burundi n'ibihe eka kugira ngo haboneke umutima wo gukunda igihugu eka no guteza imbere igihugu ubumwe kugira ngo abarundi baze bafata inzira y'iterambere ibintu bikwiye gukorwa n'ibihe.
Ibintu byose no mu rugo birimo ukumvikana ukuzurizanya suko ukeneye cyo uwo mubanye aguze muca mugwana uduca bugufi ukamubwira ati tuje inama cyangwa tubaze umuntu aduhanuze. No mu gihugu rero nuko iki ko turi benshi mu gihugu turengeye umuryango harimo inzego zo gushyira hamwe zo kumvikana, izo nzego rero zitariho hatabaho ubyawe jewe ndakomenda kuruta ndakumira niho bihera canke ngo ziba ubu ni twebwe aho niho bihera. Inzego z'inama n'ikingo rero nizo zitegereza gukomezwa, sinzi rero ko ziriho mu gihugu ko zikomeye mu gihugu ngira abandi bose bazamufasha muganira zagihambaye. Ni inzego z'inama n'ingingo kuva hasi gushika hejuru urwego rutwuzuriza n'uruhe ntitwumvikana tukazubaka tukazishinga mu mategeko. Hakaba rero inzego zo kuzuriza n'izo guhana abarenze amasezerano n'abarenze amategeko akunda kubyita ubutungane gusa. Ubutungane si imanza, ubutungane ni ukuzuriza abatumvikanye. Iyo abantu bagomba kugira kubaka ibarabara bicamo mihana y'abantu rigacamo batongo y'abantu bajinama bati uwo bitwaye ubwatsi ngo nitumutumuka gutse na leta nikwigira n'abantu rero indwara y'abarundi gusa ni uko abarundi bahuru kumuci iyo ndwara gusa ni indwara iri hose abatumvikana hari n'inzego z'inama n'ingingo iyo zirenzwe naho hari n'inzego zigarura n'inzego zuzuriza n'inzego zihana izo rero ngira ngo twicaye tugomba gutera imbere twese kuko n'igihugu ni kimwe izo nzego tukazishyiraho nibaza ko twotera imbere mu minsi iza ni ya dialogue basaba kandi birirwa barayivuga bose ariko ntibarenza rumo dialogue inama itabaye mu gihugu ni ukurasana bazorasana batemana imipango niyo dukwiye gukorera ko leta rero niyo rwego rukuru ruri imbere guteza imbere gukomeza inama n'ingingo abantu barakurikira ndabisabye rero leta kandi nibaza yuko nkurada byumva amajambo menshi mukuru w'ibyo avuga ko inama n'ingingo no kubahiriza ubutungane ari zasaba nibaza yuko rero hakwiye gukomezwa inzego zikora ibyo zuzuriza abashwaniranye ntibarinze gukubitana kugira ngo mujye gutabara izo nzego rero uwa mbere abishinzwe ni leta none uniyemeye kuyifata kugira zijeho yugurure ibaze abo bari kumwe mu Burundi ibaze abayifasha mu makungu kandi noneho mbona n'ejo numvise harabaye inama kwa perezida y'umuserukira umwe wabura ni byiza cyane ibyo kumbure gayimaze iminsi bitariho izo nama rero zizofasha nta kibuza igihe twese zikurikiye mugabo kugira ngo urya ntarimwo kandi ari umurundi ntibishoboka n'ibi izi nama n'igihugu aza mu nzu babwira uko byibaze
yego ukutabona kumwe ibintu abarundi batezwa kubona kumwe n'ibintu bimaze igihe kirekire kandi nkuko ambasaderi Gamariyeri Ndaruzani yabivuze ntibiri mu Burundi gusa ika hariho n'ahandi mu bindi bihugu byo muri Afurika busanga abanyagihugu bacanamo ikintu cyo bagicanishamo abanyagihugu ni ikihe hari nk'umugani mu Kirundi bavuga ko ubutemugwiwe umutizi muhoro hariho nk'abantu bashobora kuba bafatiye ukuntu ubwo bumwe ubwo kuzuzanya ubutungane bitariho akaba ariho ba binjirira mu gutuma nk'abanyagihugu mu bihugu bitandukanye cyane cyane bize muri Afurika bacanamo
hari umugani baca mu Kirundi ngo iyo imyenge y'uruhongore yiriye ngo itera amero impyisi nibaza ko babimeze neza cyane kuko nishimire bisa n'uko ubutemugwiwe umutizi muhoro iyo babonye yuko rero namwe hari ibintu bibagoye hari n'ingorane mu itera kandi umengo nategezwa kubona yuko ari ingorane ziba hanze mwagomba gutorera inyishu aho kuba utuma muja hamwe ngo murondere umuturama bikabatera kujyana abandi bashobora kuvuga bati ahubwo reka tubafashe muryane hanyuma kandi urabona nabo nyine baba bafite inyungu bafite barondera ibihugu byacu ngira ngo murazi ko igihugu cyacu kirafise ubutunzi butari buke gafite aho kiri mu karere nyene gihagaze nibaza ko hari ibintu byinshi hari n'ubutunzi twe tutazi abandi bazi ibyo rero babonye muri hamwe mwumvikana birabagora kubateranya mugabo iyo babonye namwe mutumvikana akantu gatoyi gatuma muturira igihugu kandi kari gushobora gutorerwa inyishu aho muba mubakamire muco urumva rero nico ni somo abarundi twokuramwo tukabona yuko dukwiye kubungabunga igihugu cyacu tutakibungabunze hariho abandi babikeneye bashobora kugifata natwe tugasubira mu buja
ambasaderi Ndaruzaniye mwavuze neza cyane rwose ko indyane cyane ingwano cyane amatati ari mu Burundi atari mu Burundi gusa n'ahandi ariho ku bwanyu ibyo byose biva kuki kuko izo ndyane cyane cyane tuzibona mu bihugu byo muri Afurika
muri Afurika gusa abanyafurika dukunda kwitera ingorane ni hose ingwano za mahose ntizahere muri Afurika
aho zigwiriye cyane cyane
mu Burundi naho nyine kibazo ni uko ugomba ko mugenza umubanyi ukamugira umwana umuntu yarakeneye gusumba ibiharage iwanyu akabura hasi ashaka afasha uwundi kugira bimu navuze ibiharage n'ibintu byoroshye abantu bose bokumva mugabo iyo ufise inka nyinshi ukazishwaniramwo n'abana bawe abandi bagufasha kuzigura ku kiguzi bashaka bakazitwara haba mugasigara mutagira inka mugasubira gusubira gutangura mu nyuma mwaryana n'ubu rero nta muntu afite umugambi wo kuza gusambura abarundi gusa kubera icyo kibazo haba namba afite umugambi yuko yohakura itera imbere utamufashije mugabo akaguca inyuma naho nyine hari amategeko niyo turenga mu bifaransa zigamita corruption ni nde yomfasha ngo ndonge ikiburundi ndaciye ku mategeko wa wundi ngo ukumbure noronka agafaranga kenshi kuruta abandi akarenganya igihuhu agenda kuko ngo akuyeho duhera dukeye ibitakorishye baronse amategeko badakomeye kugira ngo ubuze kubigira ayo mategeko no kuyashinga leta ikicara bakayashinga kamirirwa na bose ntayariho ayo mategeko yaratabayeho nubaze dukamwo kuko hari abashaka entere izo rero ni ikibazo cy'abarundi twitwaza abanyamahanga twitwaje abavuye ahandi nuko abari icanzo binjiriyemo twabagiriye bicare leta ije imbere ayo mategeko ashingwe baganire n'abajya bagira abantu bavuga rumwe ntibasangiye ivyiyumviro gusa babishyire hamwe hanyuma baronke ivyubaka bumvikanye bizobuza n'umunyamahanga kubinjirira ko azobasaba guca mu irembo mukuru bitagenze gutyo akuruca mu canzo kuko mwakimuhaye ibigo rero biri iwacu amategeko akora ivyo bintu tuyasubiremo tuyasinge leta niyiri imbere kubikora kugira ngo babure aho baca badoshe mu irembo twagize ntibace mu canzo canke mu gitongo kirahanze
egome mu gusozera ambasaderi Edouard Bizimana mwihweje ukuntu abarundi bakiriye iyo ngingo ya ONU mu buryo butandukanye hakabaho n'abavuga ko ONU yahemutse kamumotera abarundi n'akahe kugira ngo nk'uko twabivuze muri kiganiro baze babona kumwe ibintu byose byoshira imbere ineza y'Uburundi n'abarundi kamumotera abarundi cyane cyane abanyapolitike muri rusange n'aka
yego kamuno batera n'uko boshira inyungu z'abanyagihugu imbere bagashira igihugu imbere hanyuma umwe wese aherereye agakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano n'iterambere birame mu gihugu ibibazo nabyo biba bihari bakicara bakabitorera inyishu bakaganira kuko ibibazo mu gihugu byamaho nta gihugu kigurya ingorane mugabo igikuru ni ingene abanyagihugu abatwara abatwarwa n'abagenzi babo babyifatamo bakabafasha bakatora inyishu batarinze kurwana kubiganira nabi nicyo gikuru cyane cyane hanyuma ngira ngo nagomba ngire ko muvuga ko ari gusozera nsozere nshimira inama ijejwe umutekano ya ONU kuri iyo ngingo yafashe hanyuma bagenzi bose bafashije kugira ngo iyo ngingo ishikwe ko abarundi abagenzi b'abarundi bose bitanze kugira ngo icyo kintu gishoboke ndabashimire kandi nongera nkeza abarundi kuri iyo ntambwe bageze ko itubere intambwe yo kubakira ko kugira ngo tubandanye duteze imbere igihugu cyacu murakoze
ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye abarundi batari bake barifuza amahoro barifuza iterambere ariko araheze imyaka myinshi cyane rwose uburundi butera intambwe imbere bugasubira izindi nka zibiri inyuma akamumotera abarundi muri rusange cyane cyane abanyapolitike ko nibafite uruhare ruhambaye cyane rwose mu mutekano w'igihugu eka n'iterambere akamumubatera muri rusange mu gusozera nakane
cyo no saba nuko iyi nama ishinze amahoro n'umutekano mu isi yatanze impanuro nyinshi ikindi ni ukwemera nuko uko umukuru w'igihugu yugurura amarembo aje inama n'abaje biratuma twizigira yuko byobandanya no mu nzego zindi z'igihugu kuganira nawe bahora dufashanya byotuma babona kumbure neza imbere ingene ikibazo turimo toterwa inyishu ibyo rero leta ibibandanyije nk'uko iyo nzira y'ukugurura nibaza yuko n'abandi bavuga ngo nemera abayirwanya jewe nemera abababajwe n'ibyabaye bagomba inzira yo gusubira mu bandi leta niyugurura amarembo ivugane n'abo bantu yugurure amarembo ikavugana n'abantu uko niyo ifite intahe niyugurure amarembo abarundi bavugane bose cyane cyane bo kwisunga izi mpanuro ziri muri iyi dekarasiyo ya konseri sekiritirati kuri iki bavuze twebwe turenze akarimbi hehe twe twogira gute kumbure botora inyishu ihuza kugira ngo burundi abarundi bose baje hamwe nicyo turondera nusaba rero yuko abahiganira ubutegetsi bose mu gihugu boraba uburyo boja inama bose nk'uko babwiye babihanuye kugira ngo turondere inzira y'uko abarundi bose nta ku mugozi umwe ngo dusubire mu nzira y'iterambere twoye kwimbana kandi atatwe twahora dupfa bikekana umwikeka uve mu barundi habe ukwizigiranira n'uko yahamwe byose biva rero mu nama nini nk'uko ndavuze niko badusabye gukora muri konseri sekirite nibaza ko leta irikoze igahamagara abo basangiye imvugo y'ubu kuri inama turare ikidutanya dushyire hamwe ubizobafasha n'izindi nzego zo mu izindi bafashe simbona ingene bokwanka babafasha gutora amahoro mu gihugu ndasabye rero ndabasagasagiye inama n'ingingo iba ariyo bacamwo kugira batore inyishu y'ikibazo turimwo kandi byonya bifite amahoro
muriko muvuga kuje inama muriko muvuga ibiganiro nka bijya byahora biba yarusha
ibiganiro biba uko bene zo babishaka uko bavyemeje ako yantu uko yemejwe n'abarundi si uko rero bayahuye yarusha aba barundi bagiyeyo barayemeza kandi tumaze imyaka cumi mu mahoro usanga abarundi babona bogiye inama handi barayigira ntawe izobahuza kugabanaka inama n'ababanyi kugaba inama ibe yo kuja inama kwemeranya kuja inama bazoneza batora aho bayigirira n'ingene bayigira igihambaye uko bose boshaka kuja kugira inama ingene botega ubwoba n'inama yabaye hakiri imyaka mirongo ibiri mugabo yari yazanye amahoro mu gihugu kandi n'amafunga aravyemera ariko bagomba kugira inama baje inama nawo nibayibarire babwire abariko bari kumwe barondera inzira y'amahoro mu gihugu cy'u Burundi nibo responsable nibo benegihugu rero kizovamo kizofasha dushyikire
ambasaderi Edouard Bizimana abarundi baje inama gute vyogenda gute vyo bari nk'ibiganiro nka bijya byabaye yarusha canke ahandi
ubaje nibaza yuko ingene vyogenda nobideha ko cane mugabo igikuru ni uko bumva ko icyo kintu cyo kuganira cyo kuja inama n'ingingo kuja hamwe bakavuga bati aha iki kintu nikimeze neza tukigorore twarenza karindi tugarukirize na aho bobigiriya hose igikuru ni uko vyoba kandi cyane cyane bikaba byisunze yuko igihugu kiguma giteye imbere ariko hari akantu gatoyi nako kuvuga gatoyi tuguma tuvuga ngo leta niyo itegerezwa kugira ibintu n'ibindi kuko leta nayo irafashwa haravuga ariko baba basanga basamba bitera kuko iyo umwe avuga ati njyewe ntibindaba umutekano w'igihugu ntundaba leta nayo ikavuga iti umutekano w'igihugu nane ni bose ugomba umwe wese arafise ubukara bwiwe ni ukuri nibaza yuko atavuga ngo ni leta gusa ni leta ikora ibi itegerezwa gukora ibi twese umurundi wese arafise ibyo ategerezwa gukora kugira ngo igihugu kigume gitekanye abanyamigambwe amashyirahamwe yikorera ibyabo umwe wese ku giti cyiwe nibaza ko afite icyo yoterera
ambasaderi Edouard Bizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo hejuru y'Amerika
yego ndabashimiye cyane murakoze
ndabashimiye namwe ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ku kanya mwahaye kugira ngo muganire ni radiyo hejuru y'Amerika
murakoze Frederic
murakoze namwe murakoze mwese turashimiye kandi n'abanywanyi bose radiyo ijwi ry'Amerika baduteze amatwi mu kiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese Charlie Nanina Future Records